ni radio nk'ijwi ry'America isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe wakunze radio ijwi ry'America muri kumwe na Frederic Nkurikije mu Rwanda muri kumwe twumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ku metero 19 na ku metero 22. Abateguye imyiyerekano yamiriza abasirikare ba ONU bari mu bikorwa byo gucungera umutekano muri Congo barabandanya kubasaba kubavira ku butaka bw'igihugu cyabo, babagiriza ko bananiwe no gukingira umutekano w'abanyagihugu no gutuza abarwanyi.
Bye bye Monisco, on ne veut pas même voir l'air hélicoptère survoler l'espace congolais. Aujourd'hui ce n'est que le début du commencement, il y aura mille actions qu'il faut poursuivre, commencer à partir.
Iyo ni Kakule Bin Sankara, umwe mu bateguye iyo myerekano muri make, agira ati ntidukeneye no kubona kajugujugu za MONUSCO zigurukira mu kirere cya Congo. Hari imikenyero myinshi igiye gukurikira tangura utahuka. Leta y'Uburundi ifise umugambi wo gushira ingufu zikomeye mu kurwanya imirwi y'abagwanyi bitwaje ibigwanisho binyegeza mu banyagihugu. Blaise Compaoré yahoze yari perezida wa Burkina Faso yasavye imbabazi umuryango wa Thomas Sankara yagandaguwe mu 1987. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ibisasu by'Uburusiya byo mu bwoko bwa misile byarashwe ahantu hatandukanye. Abarashwe harashwe harimo igice cya Odessa hamwe n'ibice biherereye mu gisagara cya Mykolaiv. Amakuru avugwa hirya no hino mu kanya. Aya makuru tuyatangwe ku nkuru ivuga ko Blaise Compaoré yahoze yari perezida wa Burkina Faso yasavye kigongwe umuryango wahoze yari perezida Thomas Sankara yagandaguwe mu 1987. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Ubutumwa bwa Blaise Compaoré ku muryango w'umuhisi Thomas Sankara no ku banyagihugu ba Burkina Faso bugira buti: ndasavye imbabazi abanyagihugu ba Burkina Faso ku mabi nakoze ndi ku butegetsi, by'umwihariko savye kigongwe umuryango wa mwene wacu akaba n'umugenzi wanje Thomas Sankara. Ndemanga kandi ndicuza n'umutima wanje wose imibabaro n'amakuba nateye abatandukanye ku myaka yose namaze ku butegetsi. Ndasavye kigongwe imiryango y'abazize bimwe mu bikorwa vyanje. Ubu butumwa bwa Blaise Compaoré bwasomwe n'umuvugizi wa leta ya Burkina Faso Lionel Bilgo. Blaise Compaoré w'imyaka 71 yafashe ubutegetsi bwa Burkina Faso mu 1987 inyuma ya kudeta yakorewe Thomas Sankara yaramutswa igihugu ico gihe. Mu kwezi kwa kane uno mwaka, Blaise Compaoré yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose mu rubanza rwabaye yanse kujamwo yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera Thomas Sankara. Ubutegetsi Blaise Compaoré yafashe mu 1987 yabuvanywe ko n'imyerekano y'abanyagihugu mu 2014. Kuva ico gihe akaba yaciye aja kuba muri Côte d'Ivoire mu kwezi kw'indwi uno mwaka, ariko Compaoré yarasimbiye gato muri Burkina Faso ku butumire bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandago Damiba atwara Burkina Faso vy'imfatakibanza. Yari yamutumiye avuga ko yoza bagatangura inzira yo kunwanisha abanyagihugu. Ico gihe Blaise Compaoré yashimiye abamutumiye, yongera ahamagarira abanyagihugu gufatana mu nda, kwihanganiranirana no kubabarirana. Abaharanira agateka kazi na muntu na bamwe mu banyepolitiki baniguye urugendo rwiwe bumvikanisha ko kuba yaje muri Burkina Faso akidegemvya atabutungane muri urwara bitanga ishusho y'ukudahana kutari kubwirijwe ku bwabo kwitiranywa no kunywana.
Urakoze Diana. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ibisasu by'Uburusiya byo mu bwoko bwa misile byarashwe ahantu hatandukanye ku nkengera z'ibahari y'umukara kuri uyu wa kabiri. Abarashwe aharashwe harimo igice cya Odessa n'ibikorwa remezo byacu biherereye mu gisagara cya Mykolaiv. N'inkuru ya mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ibi bisasu byarashwe hashize umunsi umwe Burusiya burashe ku cyambu cya Odessa. Byateye ikibazo ku byerekeye amasezerano arebana n'isubukurwa ry'ibikorwa ku byambu bya Ukraine byo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisiteri y'ingabo mu Bwongereza kuri wa kabiri yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zibona ibisasu bya misile biraswa ku bwato bihangayikishije kandi bishobora kubukoma imbere mu kugerageza kwigarurira Odessa bukoresheje ingabo zabo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara. Iyo ministeri yatangaje ko kubera iyo mpamvu Uburusiya buzakomeza ibikorwa byo kugerageza gushegesha ubushobozi bwa Ukraine bwo kurasa amato y'intambara, ariko yongeraho ko uburyo Uburusiya bukoresha mu kurasa ibisasu bushobora kubangamirwa n'igenamigambi ridahwitse imiyoborere y'igisirikare cyabwo n'amakuru atangwa n'ubutasi. Umuryango w'abibumbye wari watangaje kuri uyu wa mbere ko Ukraine yagombaga gusubukura ibikorwa byo kohereza ibinyampeke mu mahanga. Ukraine nayo yari yavuze ko nyuma y'amasezerano yasinyanye n'Uburusiya ku wa gatanu yagombaga gusubukura igikorwa cyo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Ukraine, Oleksandr Kubrakov, yavuze ko bigomba gutangira ejo ku wa gatatu. Uburusiya bwo buratangaza ko ibisasu burimo kurasa muri Ukraine nta hantu na hamwe bibangamiye ayo masezerano. Umuvugizi wa Presidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko butarasa ku bikorwa remezo by'icyambu cya Odessa gikoreshwa mu kohereza ibiribwa hanze. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yemeza ko amasezerano y'Uburusiya bwasinyanye na Ukraine atababuza gukomeza gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare no kurasa ibirindiro by'ingabo za Ukraine.
Urakoze Jeffrey. Donald Trump yahoze yari perezida wa Amerika uno munsi kwa kabiri arakora urugendo i Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Donald Trump azomara iminsi ibiri a Washington DC ashikiriza amajambo atandukanye ya politiki mu nama yateguwe n'ikigo citiriwe icivugo ciwe America First, bisigura mu kirundi ngo Amerika imbere ya vyose. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP, ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru, ryatangaje ko ikigo America First coba kiriko kirakorera ku migambi itandukanye itegurira Trump kwitoreza manda ya kabiri. AP ibandanya ivuga ko abahanuzi ba Trump bamusavye bashimitse kumara umwanya munini avuga imigambi yiwe ya kazoza hagutse ba ku matora yo mu 2020, yakomeje kuvuga ko yagenze nabi. Ikigo America First kigizwe n'inshuti magara za Trump zirimo abahoze muri leta yiwe n'abandi bashegikiye imyumvire yiwe. Kibonwa nk'ikigo kigizwe n'abo yoshira mu mabanga atandukanye ari nka hamwe yoramuka asubiye kuramutswa Amerika. Brooke Rollins atwaye ico kigo yavuze ko atankeka amajambo ya Donald Trump aza kuba ari amajambo yavuze ko ari ayinkora mutima ari inyigisho nyinshi. Agira ati, ni nk'amajambo abaprezidant ba Amerika bashikiriza abanyagihugu ba Amerika n'amakungu uko umwaka utashe. Kuva Donald Trump ava ku butegetsi mu 2021 n'ubwa mbere agarutse Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Urugendo rwiwe ruje mu gihe bamwe mu barepublikane bashobora kuba bake babiwe mu matora ya president yo mu 2024 berekana badahisha ko badashigikiye ko yoserukira umugambwe wabo. Akarorero ni nk'aka Mike Pence yahoze ari vice president wa Trump. Biciye mu majambo yiwe yerekana ko atumva kumwe ibintu n'uwo bahoze bafashanya gutwara Amerika. Mu gatondo kuno wa kabiri, Mike Pence yavugiye ijambo rimwe muri fondation yitwa Heritage ifise icicaro impande y'ikigo Trump arimwo. Ijambo ryiwe ryashimikiye cane kukwerekana ico yise ingendo y'abantu bashima kuguma mu vyakahise aho kujana n'ibihe. Uwo yahoze ari umutegetsi wa Amerika yagize ati, abaguma amateka y'akahise babwirizwa kwerekeza amaso imbere. Nitwabikora uko ntituzotsinda amatora yimirije gusa, ahubwo tuzohindura amateka ya Amerika ya kazoza kuneza y'abacaruka.
Barakoze Diane Nazwe na Jeffrey Mutagoma badushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubiyutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirone mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira kuri internet wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atampamvu abona zo kunebagura Urusiya kuba bwarateye Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
avugira iruhande rwa Sergei Lavrov wasuye ibihugu bine bya Afrika mu rwego rwo gushakisha abashyigikira Uburusiya buhanganye n'Uburayi na Amerika. Museveni yashimagije Uburusiya nk'umufatanyabikorwa w'igihe kirekire mu ntambara yo kurwanya ubukoloni. Yavuze ko Uburusiya buramutse bukoze amafuti babubwira, ariko mu gihe ntayo bwakoze badashobora kubwibasira. Ibihugu byinshi bikura imyaka y'ibinyampeke n'ingufu z'amashanyarazi mu Burusiya, kandi bikaba bihabwa imfashanyo bigacuruzanya n'Uburayi na Amerika, byirinze kugira uruhande bibogamiraho ku byerekeye intambara ya Ukraine. Uganda yari mu bihugu 17 byatoye indifashe ku mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye yabaye mu kwa gatatu wo kwamagana Uburusiya kubera intambara bwashoye kuri Ukraine. Museveni wafashe impuzombi mu ijambo rye yemeje ko ntaho Uganda ibogamiye, avuga ko badashobora kurwanya Uburusiya bagendanye imyaka irenga ijana, ariko anavuga ko banababariye abo yise abahoze ari abanzi babo babakoroneje bagakora ibintu bibi batwara abacakara kubakoresha uburetwa iwabo. Agira ati, twarabababariye ubu turakorana. Lavrov yageze muri Uganda avuye mu Misiri na Congo Brazzaville, ubu akaba ari bwerekeze muri Ethiopia.
Urakoze Jeffrey, tukivuga ku rugendo umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigendane Sergei Lavrov akorera muri bimwe mu bihugu bya Afrika, mugenzi wacu Etienne Kakezi yavuganye n'umuhinga mu bya politiki mpuzamakungu Paul Kananura aba mu Faransa. Yatanguye amubaza icyo urwo rugendo ruvuze.
Ni urugendo rwo kugira ngo icya mbere ashimire ibihugu bya Afrika byifashe muri iriya ntambara barwana na Ukraine ntibishyigikira Abanyaburayi. Icya kabiri ni ukugira ngo baganire ku kibazo cy'inzara gishobora guterwa n'ibura ry'ingano, ibigori ndetse n'ibihwagari. Icya gatatu kimujyanye ari nacyo cyane cyane ni uko ibihugu byose bikize bikeneye ubukungu bwa Afurika kugira ngo bikomeze kugira ingufu, haba mu bukungu, mu bya gisirikari n'ikoranabuhanga. Icya kane ni uko ari kubabwira yuko hari inama yari buzabe uyu mwaka ihuza Uburusiya na Afurika, izaba mu mwaka utaha wa 2023 nko mu kwezi, ngira ngo nibyo bimujyanye cyane.
Ni urugendo rutavugwaho rumwe ku mpande zitandukanye z'isi, ndavuga cyane ku mugabane wa Afurika n'aha mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, babona ko ari nk'urugendo ruzana impinduka y'imibanire mishya y'Uburusiya na Afurika. Mubibona mute?
Ibyo niko bimeze, kuko ubu hari impinduka ku isi. Ibihugu byose rero by'ibihangange bikeneye Afurika kugira ngo bikomeze kuba ibihangange, kuko niyifite umutungo kamere utuma bikomeza kugira gutera imbere mu bukungu no mu rwego rwa gisirikare. Ibyo rero izo mpinduka ubu zihanganishije Abanyaburayi n'ibindi bihugu biri iruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa kugira ngo bategeke isi. Ugomba gutegeka isi rero hagomba kuba afite Afurika, kuko buri wese ayifiteho inyungu. Niyo mpamvu uyu munsi nabwo wabonye nka perezida w'Ubufaransa nawe yagiyeyo, ubwo urumva Lavrov yagiye agira ngo abanza amutangeyo bose bariyo igihe kimwe mu bihugu biri byegeranye.
Birasa nk'aho hari isiganwa hagati y'ibihugu y'Uburusiya n'ibihugu biri kumwe ndetse n'urengerazuba bw'isi. Afurika isa nk'aho iri mu cyeragati cyangwa se yabaye kubisibanira nanone?
Igiye kubisibanira. Buriya iriya ntambara iri kuba muri Ukraine ni toto. Iyo izabera muri Afurika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira Abanyafurika barebera n'izabikaze, kandi ishobora kuzatwara Abanyafurika benshi. Iki gihe ahubwo Abanyafurika aho kugira ngo bave kuri bamwe bajya ku bandi, bagombye nabo kureba uko bikukira kugira ngo bagire ijambo ku isi, naho ubundi ibihe biri imbere birakomeye.
Uti wa bagombye kureba uko bikukirana, urabona Afurika uko iteye nk'umugabane. Ikibazo cya Ukraine ntabwo Afurika kivuzeho ku buryo bumwe. Hari abatoye ko bamaganye intambara y'Uburusiya, hari abatoye oya, hari na benshi bifashe. Ubona Afurika yakwifata ite?
Afurika nayo igomba kuva mu duhugu tuntu tw'uduhugu dutoya 54 tudafite ijambo ku isi, bikaba igihugu kimwe cya Leta Zunze Ubumwe za Afurika, kugira nabo bagire ijambo ku isi kandi birindira umutekano, cyane cyane kuba Afurika ihugarijwe n'iterabwoba. Ubwo rero iryo terabwoba ruri kugenda ryiyongera muri Afurika, niyiyongeraho utundi dutambara n'udutero shumi hagati y'ibihugu, bizatera ingorane kandi abanyafrika bashobora bose kuzabishiriramo nkuko babandi babahindi bo muri za Amerika no muri za Australia bashize.
None se mbere yuko Afrika yunze ubumwe ihamye igerwaho ibihugu bwabyo byakwitwara bite?
Ibihugu bigomba kubanza kwirindira umutekano, nicyo cya mbere. Icya kabiri, bigomba kugira ububanyi n'amahanga bureba inyungu zabwo mbere yo kureba inyungu z'ababahatse. Icya gatatu, bagomba kumvikana n'abaturage babo babaha imibereho myiza aho kwirukanka bajya guhisha amafaranga mu bindi bihugu no gukenesha abaturage babo, ari nabyo bibaviramo ibibazo by'intambara n'utundi tuntu duto duto tw'imyigaragambyo abo banyamahanga baheraho kugira ngo babateranye.
Icyo cyarikiganiro mugenzi wacu Etienne yagize n'umuhinga mu bya politika Paul Kananura aba mu Faransa. Dukubitire mu Burundi aho leta ihakana ko abasirikare bafise ku butaka bwa Congo bagiye kugwanya imirwi y'abarundi itwaje ibigwanisho iri mu seruko bw'ico gihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Kuri wa kabiri umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba mu Burundi yashikirije vy'ubushikiranganji arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi caterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi n'ukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu. Ajeje kwerekana ibyushikanganje bwiba bwaranguye mu mezi atatu aheze. Mutabazi atwara ubushikanganje bwo kwivuna abansi yishyuye ku bibazo by'amenyesha makuru. Icyaje bwa mbere ni cyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Congo kuva mu mpera z'umwaka uheze, baroye kugwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi iri mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Congo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atanga abazi igihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya rede tabara na FNL yazabavemo.
Ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba rede tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na leta ya Burundi nk'uko iterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe.
Na kamara matahuka wa muhungu uwo muhungu wanyu yaracyitura n'abandi ariko yumvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati imbaba barajabatse muri Congo, hari abantu bari kubajagukana muri Congo baza kurwana ngo baze guhiga ngo abumuye igitabara. Rero hageze ko cyahize ingati itatu umwana wanjye yaca indirimbo agikomera ashaba amurashe nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye. Namwihangishije jenyine camhabwa n'agasura ku kiziya kizategereza kunsimusiganda urumva n'akamaramata kabisa.
Reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya rwe tabara.
Basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi cyane n'abamayimayi nyine baratudogana. Babaye ubwa mbere nanjabutse mu gihugu cya Congo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya bukuruza ngende muri Congo. Ni misozi gusa, imisozi ni myinshi. Abakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari baremuka bamwe bamwe bajya gusebya indaro.
Ibishwizwano uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi. Anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare bya Republika ya Demokarasi ya Congo FRDC na FDNB y'u Burundi. Niko yabziga ni juja Amerika mwigani rochihari
Ongo, sisi unavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi Chogatu mbila kwa rama tezula mwagati gisizi kala chuu Burundi ni cha Kongo kuko Iyo mingiye ni bashaka kwa ya matula shiruwa habona Nisho gituma iyo wabuga wa hakana kwa tagisoda chuu Burundi kili muri Kongo Hariko, uwe ya kuibarabara ni mbele gata anuja Kongo liva bukabu hukera uvira Uja anyalino barabara aho icha hose ukele keza mwito usanga haru Nambaji wa Burundi na Banyarwanda Imiru itandu kanyi zama imaji Nilo vicha waga kiza mwara kwa gache Nisi kare kigugu kigabi warabara gusa Hariko, inaungoza Yama grupe maya kigoma na vijombo Na hali hose hiyo mitumba Nuduche kuizizi Wena wagizivanari Nama imaji na FNL Kamwele ero Na wasi kare wa Burundi Kuko nabo Bara huzi mingiro vijabo Nukuri, unuri hibo hakana kuko Aba nubabo nete kumurango Rivali mingira Jala matanga Jawaja jihugu chani Hariko wa nu Bama nukuku kumunua Nukuri Naki Nyuma kini mwanagato
Na hubu nuri hakana Kwa tanga uzabu Ziri kubutaka Gumubanyi wago Omu vrenge Robge Mezafi Nite kurigeze kure Kukia zizoje munhe Koza yase Zeru Sekwe mezwana Kuyugu zakarele Ine hobi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice shika 90% baramaze kwitegura
atari nzego kugaruka ku biharo by'abasirikare b'Abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagize unyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'Abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganje mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu byasubiye mu buryo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ubu naho ni wa mwanya uko amenyesha bimwe mu byo tubategurira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu Jenny Mukankusi afite ikiganiro azadushikiriza ejo Jenny muraho
uraho neza Frederic
yego utubwire amajambo make ibintu dutegurije
ejo tuzaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension mu rurimi rw'igifaransa OMS ishami rya Urigita ku buzima igereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari imwe na miliyoni 280 bafite hagati y'imyaka 39 na 79 ku isi hose bafite indwara y'umuvuduko w'amaraso abenshi bakaba ajya bari mu bihugu bikiri mu nzira ya mbere cyangwa se bikennye ni ukuvuga bibiri bya gatatu isi ariko ikaba yarihaye intego yo kurandura indwara y'umuvuduko w'amaraso kuri 33% hagati y'umwaka wa 2012 na 2030 mu Rwanda rero ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso gihagaze gute harimo gukorwa iki n'izindi nama mbese n'ibindi bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika bazifuza kubaza umutumirwa wacu tuzabaha ijambo n'ibyo tuzavugaho Frederic
turizeye ko bazobatega amatwi ari benshi ico n'ikibazo gihanze ibihugu byinshi eka n'urwaruka rurimwo turabararitse rero muri ico kiganiro ca mugenzi wacu Eugene Mukankusi tugaruke ku kibazo cy'umutekano mu Burundi leta y'u Burundi yatangaje ko yashize ingufu zikomeye mu kurwanya imirwi y'abagwanyi bitwaje ibigwanisho binyegeza mu banyagihugu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari ikigali mu Rwanda
Ubushikiranganje bw'intore yagati mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari woshimikiro gy'ibikorwa byose by'igihugu gucyo ko muri ico gisata hasigaye hashigwamo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi Ige yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhinga mukuru uyu wa mbere umushikiranganje Jervendira Kobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi banabi myinshi yasambuwe yaba yezwe canke yitazwe ibigwanisho bitari bike birafatwa Ndira Kobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi
harahagaritswe abikwikwa kw'ivyaha 1043 arasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37 amasaka suzuma 1008 yarakozwe muri yo akaba ashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47 indwi zo mu bwoko bwa pistole amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive 19 yo mu bwoko bwa defensive igrenade zine zakorewe mu gihugu cy'u Bushinwa amasasu 279 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 ibisasu bitegwa bibiri ibibombe bitatu bya morutier ya 60
kugira ivyo bigwanisha bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha bwo bushikira nganji bwemeza ko bwaturiye ivyafashwe byose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane. Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayuramotwe. Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca arabisigura.
Ibitenge 2012 933 amatoni 27 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi. Gusesa maritiro 912 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Yose hamwe amadosiye 2272 yaruguruwe.
Ico gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka biciye muri ubwo bushikiranganji. Leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka weze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro. Nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganji bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikogwa byo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa Leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganji gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemo bakaganira.
Twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza na twebwe.
Nta wuzijwe gutaha, umuntu agataha ari wavyishakiye. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu gotera abantu, ubwicanyi ndengera butungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba, kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'Abarundi zigisigaye mu buhungiro ubuzirenga 260,000 nk'uko ishamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko Blaise Compaoré yahoze ari perezida wa Burkina Faso yasabye ikigongwe umuryango wahoze ari perezida Thomas Sankara yagandaguwe mu gihe mu 1987. Twabwiye kandi ko igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ibisasu by'Uburusiya byo mu bwoko bwa misile byarashwe ahantu hatandukanye ku nkengera ziba hari y'umukara kuri uyu wa kabiri. Twababwiye kandi ko Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kwa kabiri akora urugendo i Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Twongeye kandi turababwira ko urugendo rw'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigendane Sergei Lavrov yakoze mu bihugu byo muri Afrika harimo na Uganda. Iyi ni inkuru twabwiye ivuga ko Leta y'Uburundi ihakana ko ata basirikare b'igihugu bari ku butaka bwa Congo kurwanya imirwi y'Abarundi yitwaje ibigwanisho. Twonge kandi turavuga ku nkuru ivuga ko Leta y'Uburundi yahagurukiye yakoresheje igiye gukoresha inguvu zikomeye cyane rwose mu kurwanya imirwi y'abagwanyi bitwaje ibigwanisho binyegeza mu banyagihugu. Aha niho rero makuru yacu twabashikirije yaradushikanye. Tuboneho rero akanya ko gushimira abagize uruhara mu gutegura no gushikiriza amakuru yose twabashikirije. Turashimiye cyane cyane ingenieur yadufashe mu bwe bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Jedone Cubahiro yegeranije ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Turonge kandi kwifuriza amahoro mubanyu no muvyanyu mutekanirwe eka mutekanirwe mubandanye muri mu mahoro nyakuri turabifurije rero umugoro wa mwiza mugere amahoro mwese.